Ifoto ya 18 itwereka ivyizuka. Abansi ba Yesu bibaza ko bamuhejeje kandi biheze. Ariko siko vyagenze. Yesu amaze gupfira ku musaraba. Abigishwa biwe basize ikiziga ciwe mu mva. Bamuhambana iteka. Baraheza barugara imva n'ikibuye kinini. Iminsi ibiri irahera ariko ku munsi ugira gatatu Yesu arazuka mu bapfuye. Nk'uko yabivuze wenyine niko vyagenze. Abagore bamwe baragenda kumva gukora ivyari bijanye n'imigenzo y'umuntu yapfuye. Bashitseyo basanze rwarubuye rwaguye ku ruhande, hanyuma umubiri wa Yesu basanga wagiye. Ubwo nyene abamarayika baraseruka barababwira bati Yesu ni muzima. Baravuga bati Yesu nta uraha, yarazutse, Imana ihabwe icyubahiro. Nivyukuri Yesu yarazutse mu bapfuye. Vyaragaragaye ko vyukuri ari umwana w'Imana. Mwene data, ndashaka kumenya ko Yesu Kristo uno munsi ari muzima kandi ko yatsinze Satani n'urupfu ibihe byose.